Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika mwaramutse nikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe mu gihugu cy'u Rwanda ibikomoka kuri petrole vyose vyaraye bidugijwe ibiciro ku rugero rutamenyerewe
abagenda n'amaguru nanjye ndimo sinshobora gutegereza amasaha atatu nyemeta mfatira nkagenza amaguru ubuzima bugomba guhenda rero byanze bikunze abantu bagomba kubyitegura.
Uyu ni umunyagihugu wo ku murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali yiyunguruza akoresheje imodoka. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mwagezeho ijyanye no ku isi muri make ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya byumvikanye ku masezerano yo gufasha impunzi mu gihe cy'intambara navyo nyene twabibateguriye naho muri Republika Demokarasi ya Kongo Moise Katumbi hatavuga rumwe na leta y'ico gihugu azokwitoza amatora ya president azoba mu kwa 12 kuno mwaka idoni de yano makuru yose ni mukanyi sasa. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika umuryango w'umwe bwa Buraya washitse ku masezerano yerekana ingene ibihugu biwugize bizovyifatamwo kwijanye n'ibitigiri vy'abasaba ubuhungiro bishobora kwiyongera mu gihe c'ingwano ibyiza canke mu bihe vyihutirwa kubijanye n'ikirere reka ibindi kuri no nkuru ndabaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Amategeko mashasha azoha uburenganzira ibihugu abanyagihugu bahurumbira kwinjiramwo bwo kwihuta mu gusuzuma imvo zituma abanyagihugu bahunga aya mategeko azoha ibyo bihugu uburenganzira bwo kwimurira abantu mu buryo bwihuta mu bindi bihugu byo ku mugabane w'u Buraya bizotuma ibyabaye mu mwaka w'2015 bidasubira kuba. Icyo gihe umuriyoni w'impunzi zarinjiye mu Buraya zivuye muri Siriya n'ahandi mu gihe ibindi bihugu vyemeye ibitigiri binini cyane by'impunzi kurusha ibindi. Amasezerano umuryango w'umwe bw'u Buraya wapfunditse mu gitondo cyo ku munsi wa gatatu arangije imyaka itatu y'impari hagati y'abategetsi b'ibihugu bigize uwo muryango hari gato imbere yuko abategetsi b'ibihugu 27 bibugize bakorana ku munsi wa gatanu mu gisagara cya Granada mu gihugu cya Espagne. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Annalena Baerbock mu butumwa ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter yatangaje ko ari intambwe ikomeye kubona ibihugu byo ku mugabane w'u Buraya bikorera hamwe ku bijanye no kugena bishobora gutorera inyishu ikibazo c'abahunga mu gihe c'ingwano n'ibiza. Amasezerano yapfunditswe inyuma yo ku Budagi n'Ubutaliyano birenge impari zari hagati yavyo zerekana ko ivyo bihugu bitabona kumwe uburyo amareta y'ibihugu by'u Buraya yotorera inyishu ibibazo vya bimukira.
Fidel Niyongabo urakoze. Muri Republika Demokarasi ya Kongo naho umunye politika atavuga rumwe na leta y'ico gihugu Moise Katumbi yarayashikirije impapuro zo kumenyesha ko ashaka kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa 12 kuno mwaka. Abandi bazohiganwa na Katumbi ka Fidel ni bande?
Mwazo higanwa na Katumbi umugwiza tunga komeye yigeze kuba buramatari w'intara ya Katanga itunze ubutare bw'umuyumbu barimwo President Felix Tshisekedi azorondera kwitoza mu kiringo kigira kabiri. Azohiganwa kandi na Martin Fayulu yarangije mu kibanza cya kabiri mu matora aheruka kuba muri Congo na Denis Mukwege yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel kamahoro. Katumbi yavuze ko Congo idakwiriye kwama irangwa n'ingwano umutekano muke ubuyobozi bubi hamwe no kutubahiriza amategeko n'ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro. Mugambwe wa Moise Katumbi Ensemble pour la République watangaje ko uzoshikiriza imigambi yabo mu ndwi ziri imbere. Muri iyo migambi harimwo kugarukana umutekano mu gihugu, kugwiza ubuzi no kuronsa abanyagihugu ibintu ngendegwa ko bakeneye. Igihe President Felix Tshisekedi yashika ku butegetsi yari yemeye guhagarika ikandamizwa ry'abanyepolitike batavuga rumwe na leta na ruswa byari bimaze imyaka itari mike mu gihugu. Yamara amashirahamwe haranira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ko yaranzwe n'ikandamizwa nk'ivyaranze abo yasubiri.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanyirize muri Mali aho abarwanyi bo mu majaruguru y'ico gihugu bo mu bwoko bw'abatwarege ejo kwa gatatu bavuze ko bafashe ikindi kigo ca gisirikare ejo ni mu Kankusi. Abandanyi no nkuru
icyo kigo kibaye cya gatanu mu byo abarwanyi b'abatwarege bamaze gufata n'ibyo bayogoje muri ibi byumweru bishize. Mohamed El Maulud Ramadan umuvugizi w'umutwe wa Azawad yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza reuters ko abarwanyi be bigaruriye inkambi y'igisirikare cya Mali Itawusa nyuma y'imirwano. Nta tangazo ryahise rituruka mu ngabo z'igihugu cya Mali. Urugaga Azawad rugizwe n'imitwe y'abarwanyi bo mu bwoko bw'abatuarege batura ahantu barangiza bakahimuka bamaze igihe binubira ko guverinoma yabatereranye kandi bashatse ubwigenge bwabo mu ntara y'ubutayu bita Azawad. urwo rugaga rwasenye amasezerano y'amahoro na guverinoma iheruka n'abarwanyi bari ku ruhande rwa guverinoma mu mwaka wa 2015. Cyakora umwuka mubi wagiye ujya hanze kuva igisirikare gifasha ubutegetsi muri kudeta ebyiri muri 2020 no muri 2021 kifatanyije n'umutwe w'abacancuro b'Urusiya Wagner cyanirukanye ingabo z'abafaransa n'abasirikare b'amahoro bawundi. Imirwano yongeye gufata umurego mu kwezi kwa munani. Igitero cya Azawadi Itawusa kije gikurikira ibyabaye ku bigo bya gisirikare Ibamba, Irere, Idiwara n'Ibureme muri ibi byumweru bishize hose ni mu majyaruguru no muri mari rwagati aho impande zombi zishaka kwigarurira.
Inkuru imwe ivugwa mu gisata cha sport imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga binini. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu mfunyapfunyo ryatangaje ko ibihugu vya Maroc, Portugal na Espagne bizokwakira hamwe igikombe c'isi yose co mwaka w'2030 yamara hari nkino zizokinirwa no muri Uruguay, Argentine na Paraguay. Ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Muri Argentine urukino ruzobera ku mugwa mukuru Buenos Aires, Montevideo muri Uruguay na Asunción ku mugwa mukuru wa Paraguay biri mu ntumbero y'ibirori byo guhimbaza imyaka ijana izo birangiye kuva igikombe cya mbere cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kibereye muri Uruguay mu mwaka w'2030. Iby'ishyirahamwe FIFA ryatangaje birangije guhiganwa gukomeye hagati y'impande zibiri. Uruhande rumwe rwari rugizwe n'ibihugu bya Espagne na Portugal, mu gihe urundi ruhande rwari rugizwe na Argentine, Uruguay, Chili na Paraguay. Abagize inama y'ishyirahamwe FIFA iserukira umupira w'amaguru ku isi baremeye atanu umwe avuyemo guhimbaza imyaka ijana irangiye amahiganwa y'igikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru atanguye. Ishyirahamwe FIFA ryamenyesheje ko ibihugu bizokwakira igikombe c'isi yose cyo mu mwaka w'2030 bizokwemezwa icese n'ikoraniro rya FIFA rizoba mu mwaka uza atakibazo na gatoyi. Yamara bashigikiye umupira w'amaguru ku mugabane w'u Buraya bo mu mugwi witwa Football Supporters Europe baranebaguye buno nyene iyo ngingo ya FIFA. Bavuze ko uko abantu basanzwe bazi igikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru birangiye. Mu butumwa ku rubuga X rwahoze gwitwa Twitter, bavuze ko iyo ngingo igayise cyane. Batangaje ko FIFA ibandanya gusambura ihiganwa riteye igomwe kurusha ayandi ku isi.
Bakoze bagenzi bacu ku makuru agezweho ijyanye no ku isi baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera mu Rwanda. Ibiciro vy'ibikomoka kuri petrole vyose vyaraye biduze ku rugero rutamenyerewe. Leta igarisha abacuruzi bashobora kwikika mu kiza. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Kuri wa gatatu rwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe z'imirimo ifite igihugu akamaro rura rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli. Leta itsaba abacuruzi kutazamura ibiciro kuko yashyizemo amafaranga y'inkunganire. Inkunganire ni amafaranga leta ishora mu kiguzi cy'ibikomoka kuri peteroli kugira ngo umuturage ayigure idahenze cyane. Minisitiri w'ibikorwa remezo yatangaje ku munsi w'ejo ko leta itanga amafaranga 178 kuri litiro iguzwe. Itangazo ryasohowe na rura rigaragaza ko litiro imwe lisansi yageze ku mafaranga 822 ivuye ku 639 ya mazutu yo yabaye 662 ivuye ku 492 ujanishije irizamu riri kuri 11% kuri lisansi naho kuri mazutu ho ijanisha riri kuri 10% kugeza imodoka nyinshi mu Rwanda nizikoresha lisansi. Izamuka ry'ibi biciro ryateye impungenge abaguzi kuko n'ubundi ku masoko ibiciro by'ibiribwa ndetse n'ibindi byose byazamutse kugeza aho bimwe na bimwe byikubye inshuro kuri eshatu. Ingero zimaze iminsi zivugwa ni ikiribwa cy'ibirayi cyavuye ku mafaranga 600 ubu kikaba kiri ku 200, isukari yavuye ku 200 igera ku mafaranga 2200, ndetse ibishyimbo byavuye ku mafaranga 900 ku kiro ubu bikaba bigeze ku 500. Impuguke mu by'ubukungu Strato Habyarimana yabwiye Ijwi rya Amerika kwirizamura bizagira ingaruka no ku bindi bicuruzwa.
Biraza kugira ingaruka ku biciro by'ubwikorezi muri rusange. Ubundi butari bwihagaze neza cyane cyane ubwikorezi bw'abantu benshi. Biraza kugira ingaruka mu bwikorezi bw'ibicuruzwa. Biraza kugira ingaruka ku biciro by'ibintu byose. Yavuga ko Abanyarwanda nitwitegure nihatagira ikindi gikorwa ibiciro bishobora kuzamuka.
Kugeza ibiciro ku masoko bikomeje gutumbagira ariko ibyatewe n'izamuka ry'ibikomoka kuri petrole ntabwo biratangira kugaragara. Abateze imodoka muri iki gitondo bajya ku mirimo batangaza ko imodoka zari zabuze kugeza n'ubwo bamwe bagenda n'amaguru. Uyu ni umugenzi wavuganye n'Ijwi rya Amerika wavuye ku Kimironko yerekeza mu mujyi wa Kigali.
Iyo habayeho kuzamuka kw'ibiciro kenshi n'imodoka zirabura kubera ko banyiri imodoka baraziparika bagatega nabo muri rusange, abagenda n'amaguru nanjye ndimo sinshobora gutegereza amasaha atatu.
Nubwo ibiciro bya lisansi bizamutseho amafaranga menshi, leta yihanangirije ababigenderamo bagahita bazamura ibiciro. Mu kiganiro hari Ijwi rya Amerika, umuvugizi wungirije wa leta ari mukuru Arinda yasobanuye ko leta yashyizemo ingamba zituma ibiciro ku bakoresha imodoka rusange bitazamuka.
Wumvise n'icyemezo cy'uko abafite imodoka zifite imyanya irindwi n'ubundi bajyaga bakora ubona bihishe barwana na polisi, ashobora no kuzamo ibibazo by'umutekano. Umunsi barabwiye bati mushobora gutwara abagenzi ariko mwiyandikishe.
Nubwo leta yashyizeho ingamba zifasha abatega imodoka rusange kubasha kujya mu mirimo yabo, abashoferi bagaragaza ko mu gihe bagisabwa kujya gushaka impushya bitazagira icyo bihindura.
Ni cya kibazo ntawe cyagiye ushoboka atari yaruwa yagufatira bati turashaka otorizasiyo muri iri nyi navugo mu magambo kuko ruri hagufatiye guca amafaranga. Reba nk'ubu urona mu bwo ushobora kuba ukora Muhanga, wagera kuri gare ugasanga abantu barahagaze birwamagana kwibeshya kubashyiramo aratarako iraya guca wagirwa magana rura yahagufatira ikaguhata bavuga ati kuba muri yarinye yawe. Ibishyirwa na leta ni byiza pe, ariko ntibishyirwa mu bikorwa kuko abandi bafite amakampani ya gas niwe badufrena. Uhamagara umushoferi umwe mwicarane mu modoka n'umubaza izina kugira ngo batamwirukana ko bahita bamwirukana wumve uko akubwira. Leta nibishyiramo imbaraga bizashoboka.
Iyi nkunganire yashyizweho na leta harabagaragaza ko nta byinshi izahindura. Twavuganye na Depute Frank Habineza wo mu ishyaka Green Party ritavuga rumwe na leta, asobanura ko nta kinini iyi nkunganire izongera.
Nje ndabona ko n'ubundi kibazo kizamuka y'ibiciro kigiye gukomeza kubera ko uko esansi buya niyo yakuyongera amafaranga atanu yigira ikintu gikomeye cyane byongera kuzamuka y'ibiciro ku isoko. Nubwo abo by'ukuri yari yakenewe izindi ngamba, turashima yuko bavuga ko hari nkungane bongeyemo, ariko nkungane bari kwishyiramo ibiciro ntibizamuka aho kugira ngo babishyire ibiciro bikazamuka. Njye numva cyo cyari kuba cyiza.
Ibi biciro byaherwaga kuzamuka mu kwezi kwa munani uyu mwaka. Leta ivuga ko nta ruhare igira mu izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli ko ryatewe n'uko ku rwego mpuzamahanga ibihugu bikomeye kuri peteroli byagabanije ibyo bishyira ku isoko bigatuma bihenda. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asunta Kaboyi, urakoze. Tukiri mu Rwanda, ubutungane bw'ico gihugu busabira uwitwa Jean de Dieu Shikama umunyororo w'imyaka 14 no gutanga ihadabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Shikama yagirizwe ivyaha birimwo ivyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi, aremera ivyaha byose yagirizwa akabisabira imbabazi. Eric Bagirubusa aratubwira ibindi.
Ubusabe bw'ubushinjacyaha kuri iki gihano bwagishingiye ku byaha bibiri burega bwana Jean de Dieu Shikama. Ni icyaha cyo gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 no gukurura amacakubiri mu Banyarwanda. Ibi byaha bikomora mu magambo Shikama yifashe kuri telefone akayakwirakwiza ku bantu batandukanye yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp. Muri ayo magambo ubushinjacyaha buvuga ko Shikama yagereranije amagambo wa Lee Mukuru arinda uvugira guverinoma y'u Rwanda yavuze nayo Leo Mugesera yavugiye kukaba ya mu 1992. Buvuga ko Mugesera yakanguraga abahutu kurimbura abatutsi mu gihe Mukuru Arinda yasobanuraga gahunda yo kwimura abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro babavana mu manegeka. Bumurega ko yavuze ko leta yabashyize mu kato ishingiye ku kuba bari batuye ahazwi nko muri Banyahe. Shikama muri ayo magambo yumvikana atabaza leta ko igiye gukorera genocide abatuye muri Banyahe. Akavuga ko ubutaka bwabo leta yari bukeneye ngo ibukorereho imishinga ikomeye. Ubushinjacyaha bukabwira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko Shikama yafashe genocide nk'akantu gato cyane. Busobanura ko uburyo ayo magambo yayavuze ateye ubwoba yatuma bamwe basubiranamo bakicana, bamwe bagahunga abandi bagahungabana. Shikama yaburanye yemera ibyaha ariko avuga ko ayo magambo yayavuze ayatewe n'ihungabana rituruka ku mushinga wo kubimura wari umaze imyaka 6 ntacyo ugeraho. Byibukije ko mu kubimura bitari ukubakura mu manegeka ahubwo byari kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Yavuze ko mu kugeranya Mugesera na Mukuru Arinda byakomotse ku kiganiro yumvisemo Mukuru Arinda mu bitangazamakuru avuga ko bagomba kubimura ku gahato na cyane ko batuye muri Banyahe abifata nko kubavangura. Shikama avuga ko nyuma yo gusanga ayo magambo yarayavugishijwe n'ihungabana bamuteye mu kubimura ku ngufu yandikiye Mukuru Arinda amusaba imbabazi kandi akabwira umucamanza ko yamubabariye. Mu kwifata ayo majwi Shikama avuga ko yari yamenye amakuru ko ubutegetsi bwakodesheje imodoka zikora imihanda zagombaga kubasenyeraho inzu. Avuga ko yayakwirakwije ku bategetsi batandukanye agambiriye gutabaza aho gupfobya genocide no gukorera amacakubiri. Innocent ho kubgaye umwunganira mu mategeko yabwiye urukiko ko nta bushake Shikama yagize bwo gukora ibyaha, avuga ko umujyi wa Kigali nyuma yo kumuhungabanya banga kumuha iby'amategeko amwemerera barindishije abapolisi batatu ku rugo rwe ku buryo ntawashoboraga gusohoka. Nyuma yo gusobanura ikirego cyabwo, ubushinjacyaha bwahise busabira Shikama gufunga imyaka 14 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga, busobanura ko yakoze ibyaha bigize impurirane mboneza byaha. Shikama yasabye urukiko kuzasuzuma uburyo ibyaha cyekoho byabaye bikazamubera impamvu Rushyacyaha. Yasabye kandi ku rukiko rubibonye ukundi rwazaca inkoni zambaruka zamugabanyiriza ibihando. Umwunganizi we mu mategeko yasabye ko mu gufata icyemezo bazashingira ku myitwarire y'umujyi wa Kigali mu kubimura ku ngufu mu mitungo yabo, yisunze ingingo z'amategeko ndiho ku bwayo yabwiye urukiko ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo umuntu yakoze ibikorwa bigize icyaha arengera umutungo we ngo utononwa. Nyuma yo kutumvikana n'umujyi wa Kigali ku kubimura Shikama yari yaratsembye ko nta uzapfa kumukura mu mitungo ye batamugeneye iby'amategeko amwemerera, ariko ibyo ntibyabujije inzego z'umutekano kubasohora ku ngufu mu mazu yabo. Uretse Shikama byaviriyemo gufungwa nyuma yo kuteberanya n'umujyi wa Kigali ku mushinga wo kubimura ku ngufu mu mitungo yabo Nyarutarama, hari indi miryango myinshi yari ituye ahazwi nko muri Banyahe bakiburana n'umujyi wa Kigali, kugeza aho bari batuye ubutegetsi bwifashishije imashini zihinga imihanda ziri kamazu yabo, bamwe bemera kwimukira mu busanza abandi barakikodeshereza aho bari batuye ubu n'amatongo abereye aho. Umucamanza azafata icyemezo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha. Hagati aho kandi mu rwego rw'ubutabera, abahoze ari abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative barangajwe imbere na Profesori Jean Bosco Harerimana baregwa gutanga amasoko ya leta mu buryo bunyuranyije n'amategeko, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwabarekuye by'agateganyo bazajya bitaba bari hanze. Umucamanza yavuze ko nta mpamvu zikomeye zituma bafungwa by'agateganyo. Bagira Ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Eric Bagira Ubusa, urakoze. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza muri quartier ya kane ya Nyabugete iri muri zone Kanyosha commune muha mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, aho leta igiye kurangurira imigambi yayo itandukanye. Abanyagihugu bafise amazu yo kubamwo bazokwimurirwa handi, n'ingingo bakira nabi cyane. Muravyumva mu nkuru ya Thierive Ndayishimiye.
Uko urushaho kugira umugambi w'abantu bangana uko ngo ubimure utategekanishije.
Iyo ni imyidogo ya bamwe mu bavuga ko babangamiwe n'imigambi leta iri kirategekaniriza muri ico kibanza ca Nyabugete ya kane. N'imigambi irimo iyo kubaka ikigo c'urwaruka go muri Afrika, amashure hamwe n'amavuriro.
Twariruka hanze hirya no hino murabizi turiyungunganya, umuntu aragite ni arasubira guda yubake cyangwa utarubaka kugira yitegure kubaka.
Muri abo hari abari baramaze kubaka bari basanzwe bahaba n'imiryango yabo, abandi nabo bari barindiriye ko bahabwa impapuro zibemerera kubaka. Na rijya leta yari yaramaze kwifatira ibice 47% by'ibibanza by'abo banyagihugu, nabo ikabasigira ibice 53% by'amatongo yabo. Abo banyagihugu bafise ubwoba ko nako bari basigaranye leta igarutse kukabatwara. Kuri mikro z'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, uyu yahoze ari mu bagiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu byarangwamo intambara hanze y'igihugu akagira Imana akagaruka amahoro. Guruko yaronse amafaranga yo kugura ikibanza muri ako gace bimuvunye, akabona ko kumwaka akabanza yabanamwe n'umuryango wiwe ari kumuvuna amaboko.
Hirya yeje nabonye impapuro zerekana ko aho hantu mba bahaye site ya Jeunesse Africaine banyakubaho. Niyo Jeunesse Africaine mbwiye mu rutishe Jeunesse Burundi.
Abandanya avuga ko bariko barakora ibyo boraba neza kuri kazoza kabene gihugu.
Abo bana bacu babayo bazoca baca kubahe batabaca mu ibaraba. Abo batongo twaronse nihereye sayo bavyeyi bandatse sayo igihugu cy'amahari nikiremve nirashe kugira nshobore kwaronka. None umunsi ndahaze hatanguye kujya amatara igiti cy'amatara kiri ku irembo ko kiri ku irembo y'abana uhajyoshe amatara yaje tuce twaba ivyo bibanza tubirike bihari n'umutahe wacu.
Mugenzi we nawe agira ati abariko baratunganya iyo migambi nibo babashaka guteranya leta n'abanyagihugu.
Aho nimubona ko mugomba guteranya leta nabe n'igihugu ko leta burya ikanyaga hanyaga basabye kuko bayibarira ibintu biyateranya abanyagihugu. Uwo mugambi twasaba ko mwububangira abana bacu muri iyo Jeunesse ntibarimo hazaza kubenefisha ababukinabe abasenega n'abakongomani Jeunesse yacu urwaruka rwacu ariko baraburabura batagira aho bajya.
Hari n'abatashikiriwe n'uwo mugambi wa leta bataremererwa kubaka, nabo basaba ko borenganurwa bakagira aho baba kuko bakoze ibishoboka byose ngo baronke ico kibanza.
Ibyo bisanzwe dufite impapuro kitubabaje hari iyo twari ko turakora umuntu ariko arubaka etage ugasanga
yaramaze gushiraho ibiti imbaho hejuru iki ivyo bikaba biriko birabungwa muri azi biti dukoresha by'ubukari bya proje
Urango yishamo ry'abafitiye amatongo ngaho mu Nyabugete ya kane Pasteur Nimbona Vensa aremeza kwivyo abo banyagihugu bavuga bifise ishingiro
ubundi bwo birababaje kuba waraguze itongo rimara imyaka 10 renga hama ugatanga ibisabwa byose kanatsinduka n'ajyubakamo canke wimirije kujyubakamo hamukumvuti ahantu mugishobora kwakorera agenda atugo iritigombi kurabire ahandi hantu yo guhabira ababaje rero imyidogo yabiri fo
abaserukira ubuha ikigo kijejwe gutunganya ibisagara no kuba ku buraro bwiza bavuga ko bagiye gushikiriza ico kibazo kuba bakurira bari kumwe n'abaserukira abo bafise amatongo muri Nyabugete ya kane Pasteur Nimbona arongoye iryo shira hamwe ry'abafitiye amatongo muri ico kibanza arahumuriza abo banyagihugu
bo akamuno batera ubwa mbere nuko bohumura ama bakabandanya kuba hamwe ama ibibazo byabo tukabandanya kubiyaga n'ababijejwe
Subwa mbere hibonekeje kibazo nk'iki mu Burundi mu bice bitandukanye byo mu gisagara na cane cane ca Bujumbura leta isaba abanyagihugu kwimuka mu bibanza bimwe bimwe yahisemmo gukoreramo imigambi y'iterambere rirambye abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuganye na Jiliberi batungwa nayo umwe mu batunganije umugambi w'ibikorwa byo kuraba ibibanza byokoregwamo ibijanye n'iterambere kuri menshi arasigura inkomoko yabyo
muri leta hari haciye imyaka irenga 10 canke yaba Ibanisi ndashaka gutanga parcelle nimwe waragenda muri ibanisi wasanga abantu bose baricaye nta kazi bafise ibyo ni kubera iki ni kubera yuko aha hegereye igisagara hose nta matongo ya leta yakiriho uretse ko n'uburyo butari buboneka niho twiyumvira rero uyu mugambi wa viabilitation par integration
abo banyagihugu bafise amatongo muri Nyabugete ya kane zone Kanyosha komine muha mu gisagara ca Bujumbura baba bamaze kuhubaka ndetse n'abatarahubaka bagera ku 1,600 muri abo abangana n'ijana na bane nibo bageramiwe n'iyo migambi leta ishaka gukorera muri ico kibanza Cherive ndayishimiye ijwi rya Amerika Kigali
Ijo rya Amerika turabandanye n'amakuru turafitiye muri kano kanya ibitigiri vya bigemeye bacira hagati ishure hamwe n'abatwara inda z'ishushu bitera vyongera makambi y'impunzi z'abarundi arimo ahanini Nduta na Nyarugusu abarengijana baraheba amashuru ku mwaka utashe bamwe bamwe bagiriza abigisha babo ko aribo babateza amadabasama batifuje James Jovin yarabagendeye bamugira ibindi
Iyo bitigiri tubikura mu ishyirahamwe Save the Children igisata kijejwe abanyeshuri mu nkambi ya Nduta abagiramiwe n'abiga mu mwaka wa kane kugera mu mwaka wa 14 bigatuma badashika ku kazoza kabo keza Save the Children ivuga ko muri abo bakira hagati y'amashuri batwara inda z'ishushu bagera hafi 78 mu gihe abandi hafi 32 baheba kwiga bivanye n'imibereho mibi bagaherukira mu bindi bisagara by'igihugu cya Tanzania kurondera akazi bokora ku bw'ico kibazo Ijwi rya Amerika yatembereye mu nkambi ya Nduta Village y'umunani bamwe mu bigeme bavuga ko ahanini bagiramiwe n'abigisha babo hamwe n'abagabo bo mu nkambi babahendesha utuntu duto duto mu gihe bataronswa imfashanyo zikwiye
mu wa gatandatu niho ndahora ndiga hanyuma bivanye n'umwigisha yahora twigisha ukuntu yandondera ndaramwankira gusa yaragomba kudukundana ariko uwo mwarimu we ne yaguma ndondera tukoze ibibazo kubera ndamwankiye anghata manota hanyuma niho mu nyuma zamara kunterinda amaze kunterinda ncandahebe ishure amanda byara umwana aje kubyara umwana gusinarose imfashanyo ikwiye maze gutaronka imfashanyo nyene ikwiye ndagumaho
ibibazo bihambariye abanyeshuri bo mu nkambi ya Nduta nabo bitandukaniye n'ibibangamiye abatuye mu nkambi ya Nyarugusu bose na marira gusa mu gihe leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe kugabanya imfashanyo gutyo bigatuma abanyeshuri batwa indazi shushu bagira ubuzima bugoye cyane mu gihe atamfashanyo baronse ku bw'iyo mpamvu basaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'igisata cy'ishyira hamwe mpuzamakungu ono cita ku munzi hase kubafasha hamwe n'abana babo mu gihe batari yumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko
twasaba yuwe ni uko yo
dufasha yuko yodufasha ikaduha gakanga ikaduha nagakotetisi aniki nina kimwe twebwe dufise nkubu ugasanga tubaye mu buzima nabi turafise ubuzima bubi nitubayeho nene
ucusanga tunuka kubera imicafu kandi nuko yoduha nagasabune n'amakotegisi kubera ikotegisi zirakenewe burakanya zo kuguma dukaba hanyuma nyine n'impuzu z'abana n'akabase ko kogerezamwo abana hanyuma nk'uko ubwatu nyine twebwe eba twabyariye muhira kubera turi benshi turifuza ko yuwe niyo dukore ubwo rusasoma ikazira dufasha ibyo bintu kandi idusubize ku ishure iduhe ishure ryacu tugume tubandanya twiga
naho biruko leta ya Tanzania yo ivuga ko icyo kibazo kiraba ababyeyi n'abarezi mu nama aheruka kubera mu nkambi ya Nduta umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Suri Makibasi yavuze ko ababyeyi bananiwe kurera abana babo ari nayo mpamvu benshi bakira hagati ya mashuri bivanye n'impamvu zitandukanye
ni kwamba wakimbizi kutoka Burundi nyie kina baba na kina mama mmeshindwa kabisa malezi ya watoto
abagore n'abagabo kuva mu Burundi mwananiwe cyukuri igikorwa cyo kurera abana
igisata kijejwe ibibazo by'abana hamwe n'abanyeshuri mu ishyirahamwe IRC International Rescue Committee kivuga yuko mu nkambi ya Nduta hari amashuri 11 harimo abanyeshuri hafi 12,551 muri bo rishoboye gufasha mu gutanga ibikoresho ku banyeshuri bashika 3,761 gusa abatwara inda z'ishusho baheruka guheba amashuri nta bufasha baronka hamwe n'abana babo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Joe Kubwijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda niho duce tuba turabangiriye amakuru ya mbere twa trafitiye muri kano gatondo kuri micro mari kumwe na Joe Diana ni nahazwe Nadia Tahani yaraduhagarikiye yakoze Nadia Tahani yashize hamwe amajwi yacu yakoze dirwema yaraduhagarikiye ku izina ry'abagenzi bacu bose tubike bantu tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose naho butaha.
Ibyiza gusa, ibyo byayiranze, n'ibiri imbere
radio ijwi rya Amerika yabaye.